Ubunaho turabe kugichapo cha cumi na kabiri. Imana yaguma yumviriza ibintu byose Yobu hamwe na bagenzi biwe baza baraganira. Maze Imana ibaza Yobu iti mbega wewe wari hehe igihe natangura kurema isi. Mbega urashobora kubwira ubuca igihe bukwiye gukera canke urashobora kugenzura ibirere n'ibiri ku ijuru byose. Maze Yobu yumvirije ibibazo Imana imuhaye yumva aramaramaye asanga ntafise icyo yokwishura. Imana ntiyatanze inyishu z'ibibazo yabajije Yobu kandi ntiyamubwiye n'ibituma yamuretse kugira ngo agire ibyo byago byose.
Yobu yarizigiye Imana arayikunda n'umutima wose kugeza aho yumva ko izomukorera ibyiza gusa.
Inyuma y'ibyo byago byose Imana yaciye ikiza Yobu yongera iramushumbusha ku butunzi bwiwe bwose ibimuha ko inshuro zibiri. Imana yongera guha Yobu abandi bahungu indwi hamwe n'abandi bakobwa batatu. Mugenzi wanje, nagomba kukumenyesha yuko kugira itunga ryinshi cyane atari cyo kintu cya mbere gishobora kukugirira akamaro mu bugingo bwawe kuri iyi si. Kugira abana benshi si cyo kintu gikuru kiruta ibindi byose kuri iyi si. Ikintu gikuru gusumba ibindi bintu byose ngaha ku isi ni kubaha Imana ukayizera, ukayikunda kandi ukayikorera, kandi ibyo ukabigira bivuye ku mutima.
Ubu rero tuzingurure ku gicapu cya 13. Mu nyuma haciye imyaka myinshi uruvyaro rwa Noa rwaragwiriye ruba abantu benshi cyane. Bamwe muri bo barakunda Imana cyane ariko abandi nta kintu na kimwe bitaho. Hariho umuntu umwe muri abo bose yakunda Imana cyane, izina ryiwe yitwa Aburahamu. Umunsi umwe Imana ibwira Aburahamu iti ngomba yuko uva muri iki gihugu usiga iki gihugu na so na nyoko n'inshuti zose hanyuma ugende mu gihugu nzokwereka. Imana rero yaciye imusezeranira yuko azoba sekuruza w'amahanga menshi. Aburahamu aca yizera Imana, ubwo nyene arahaguruka ava mu gihugu c'iwabo. Yaciye ajana umugore wiwe hamwe n'umuhungu wabo yitwa Loti n'ibitungano vyose bari bafise. Ntiyarazi aho Imana igomba yukwaja, ariko rero yarizeye Imana yuko ishobora kumurongora ikamushikana ahakwiye kujya. Bagenze urugendo rurerure kumara iminsi itari mike, mu nyuma amaherezo bahava bashika mu gihugu cyitwa Ikanani. Imana iramubwira iti iki nicyo gihugu ndaguhaye hamwe n'urubyaro rwawe rwose. Mbega iyaza kuba ari nka wewe Imana ikubwiye iti haguruka ugende usige umuryango wawe inshuti n'abagenzi ufate urwo rugendo. Ikakubwira iti nzokurongora ndakujane mu kindi gihugu utazi, mugabo nzobana nawe nongere ndaguhezagire. Woheze ugakora iki? Mbega nawe wokwizigira Imana nk'uko Aburahamu yabigenjeje? Mugenzi wanje, nagomba kukumenyesha yuko gukurikira Imana atari ikintu cyoroshye, kandi nayo nyene ntisezerana ivuga yuko byoroshye igihe cyose. Ariko kandi ikindi kintu kiremesha nuko Imana idusezeranira yuko izokwamana natwe ibihe byose. Ubu naho tuzingurure ku gicapu cya 14. Aburahamu na Sara umugore wiwe hamwe n'umuhungu wabo Loti bose babaye muri cya gihugu cy'Ikanani. Mu gihe gitoya ibitungwa byabo byaragwiriye, hanyuma kandi bagira n'abantu benshi babakorera. Abungere ba Aburahamu hamwe nabo kwa Loti baca batangura gutongana bapfa ubwatsi bw'ibitungwa byabo kuko ntihariho uburagiro buhagije. Aburahamu acabwira umuhungu wabo Loti ati si byiza yuko abungere bacu boza baratongana. Acaramubwira ati nuhitemwo muri iki gihugu cyose uruhande woja ko ni wahitamwo kuja ku ruhande rumwe jewe nanje nca ngenda handi kurundi ruhande rusigaye ni twabigenza gutyo rero tuzoba duhanye nta tubana amahoro kandi bitungwa byacu bizoronka amaragiro meza yo kurishamo Aburahamu na Loti baca bahagarara ku musozi batangura kwitegereza cha gihugu cyose hari ubwatsi bwiza cyane mu kiyaya cha Yorodani aho rero niho Loti yahisemwo kuja kwibera Loti rero yaciye ahaguruka n'umugore wiwe n'abana biwe n'ibitungwa byabo baca bagenda muri ico kiyaya baba mu gisagara citwa Sodomu abantu bi Sodomu rero bara abanyabyaha rwose maze bakanka gukurikira inzira Imana igomba mugenzi wanje wiyumvira yuko Loti yoba yahisemo neza abari mu gisagara cy'i Sodomu bari abantu babi kuko bama bakora ibyaha bitari bike imbere y'Imana reka rero ubandanye wumvirize turaza kuraba yuko Loti yoba yahisemo neza Turabi gicapu cha 15 Abantu bari bakikije igisagara cy'i Sodomu baguma barwana Igisagara cy'i Sodomu cyaratsinzwe Loti rero bacabara munyaga n'umuryango wiwe hamwe n'ibitungwa byabo Umwe wo mu bakozi ba Loti niwe yashoboye kurokoka aca yiruka kubwira iyo nkuru Aburahamu Aburahamu yumvise iyo nkuru arababara cyane akoranya abanyarugo biwe babahizi baca bagenda gutera abansi ngo bagarure Loti n'umuryango wiwe kubwo imbabazi z'Imana barashoboye kunesha abansi Aburahamu hamwe n'abantu biwe batabarutse baciye mu gisagara kimwe citwa Salemu bisobanurwa ngo amahoro umwami w'i Salemu yitwa Melkisedeki acaraza asanganira Aburahamu n'abantu biwe Melkisedeki yari umwami yubaha Imana cyane aca hezagira Aburahamu atuhoraho nye n'ingabo arakaguhezagira aguha umugisha ati reka duhimbaze Imana kuko yagufashije ukanesha basi bawe bose inyuma y'ibyo Loti n'umuryango wiwe bongeye gusubira i Sodomu kugira ngo baba ariho baba wibaza yuko ibyo byari byiza Imana yamitubwira yuko dukwiye kwigira inyuma abantu babi n'inzira zabo mbi ahubwo dukwiye gufatanya n'abandi bantu b'abakristo bizera Imana bigenda gute igihe dutanguye kuza turaja mu kabare iyo giye haraho wiyumvira ngo ndafata agafanta gusa ariko ugasanga abandi bagenzi baraguhenda henze ugatangura gufata ikirahuri cy'inzoga hanyuma ugahava wiyumvira uti ngira ngo vyoba vyiza ninafata agacupa kamwe gusa kugwagwa nibiza kumera nabi ariko rero wiyumvira yuko bigarukira ngaho oya biragukwega kweguka bandanya ukanywa biri hanyuma tatu hanyuma ne ugahava uboregwa ukamera nk'abandi bose mugatangura kugwana no kwiba no gukora ibindi biteye isoni ico nico gituma Imana itubwira yuko dukwiye kuzibukira abagenzi babi ntituje ahantu habe hatabereye kugira ngo twoye kugwa mu nyoshambi ubonaho turabe igicapu cya 16 Aburahamu na Sara bari ko barashika mu zabukuru ariko kandi nta nakana kamwe bari bafise nta bahungu canke abakobwa bari bakwiye kuragwa itunga rya se umunsi umwe Imana ibwira Aburahamu iti ntacyo utinya nzokuzigama kandi nzoguha impera nini Aburahamu aravuga ati none gamana wewe uzompera iki nta nakana na kamwe mfise ahubwo abakozi banje nibo bazohava batwara itunga ryanje Imana iramubwira itoya uzoronka umuhungu kandi uwo nyene niwe azoragwa itunga ryawe ryose maze Imana ibwira Aburahamu iti sohoka urabe inyenyeri zo kwijuru Imana iti raba rero inyenyeri zo kwijuru uko zingana washobora kuziharura uko rero niko urubyaro rwawe ruzongana maze Aburahamu yizera ibyo Imana imusezeraniye byose Aburahamu yarashaje kandi n'umugore wiwe Sara yarashaje cyane kugeza hatakivyara. Mbega wiyumvira yuko byari byoroshe ko Aburahamu yemera akizera neza yuko azoronka umwana. Nibyo kuri byari bigoye rwose kubyizera, ariko rero Aburahamu yaramenye neza yuko Imana idashobora kumubesha. Mugenzi wanje, nagomba kukubwira yuko Imana uko yari iri mu gihe cya Aburahamu niko imeze n'uyu munsi. Igomba ko tuyemera tukizera ifite tubwira kuko izobishitsa. Turabe ubunaho igicapu cya 17. Sara yari afise umubabaro mwinshi kuko atakana na kamwe yari afise. Sara abwira Aburahamu ati, Imana ntiyankundiye yuko ndonka urubyaro, none ndaguhaye inshoreke yanje Hagari kugira ngo abari butzoronka ku rubyaro. Aramubwira ati, umwabire nk'umugore wawe, kumbure muri ubu buryo twoshobora kuronka urubyaro tukaronka abana. Nuko Aburahamu aravyemera, yabira Hagari nk'umugore wiwe, hanyuma Hagari asaminda. Nuko yanchoreke Hagari imaze kubona yuko yasamye nda, aca tangura kwishima kuri nabuja. Sara nawe bituma atangura kumva ababaye. Maze Sara agenda kwa Aburahamu aramubwira ati, iri ni kosa ryawe kubona yuko yinchoreke iri kwirangengera. Aburahamu aramubwira ati, ni nchoreke yawe nyene, numugenze nko kubona ushaka. Nuko Sara afata nabi inshoreke yiwe aramutuza kugeza hata akomoka. Maze umumarayika w'umwami Imana asanga Hagari mu nzira aramubaza ati, Hagari uvaho ukaja hehe? Umumarayika aramubwira ati, subira muhira kwa nyokobuja umukorere, uzovyara umwana w'umuhungu na uzumwite Ishimayeli kuko Uhoraho yumvise ugutakamba kwawe. Ariko uwo muhungu wawe azoba nk'indogoba y'inyeshyamba, abantu bose bazomurwanya kandi nawe azobarwanya. Nuko Hagari asubira kwa inabuja, hanyuma avyara umuhungu, Aburahamu amwita Ishimayeli. Sara ntiyagize ukwihangana naho isezerano ryari ryatanzwe, acagerageza kurondera ubundi buryo bwo kwironkera umwana. Mbega imigambi yiwe yari myiza! Oya nambani, ntiworaba ingene yabigenjeje. Rimwe rimwe turabura ukwihangana tugaca dutangura guca imbere Imana, tukayitanga imbere ntiturindire amasezerano yayo kwashika. Rimwe rimwe hari aho tugira imigambi yacu tugasaba Imana ngo bidufashemo, hanyuma tugasanga dukora ibitari byo. Mugenzi wanje, ndagusaba ntukore nk'uko. Ubu naho turaba igicapu cya 18. Igihe kimwe hari kumuhingamo, maze Aburahamu abona abantu baje bagana ahari. Acarirukanga kubasanganira, abazana mu ihema ryiwe, acarondera n'amazi kugira ngo biyoge ku birenge. Hanyuma acabwira Sara kugira ngo abaronderere umutsima, baca babaga n'ishuri nuze kugira ngo barondere inzimano yabo. Abitegereje yarabonye neza yuko abo bantu atari abantu basanzwe, umwe muri bo yari Imana yaje mu buryo bw'umuntu. Bahejeje gufungura, Imana ibaza Aburahamu iti, Sara umugore wawe ari hehe? Nawe ati, ari mu ihema. Imana iramubwira iti, igihe kigeze nk'aho kikiri, umugore wawe azovyara umwana. Sara aravyumva ari mu ihema, aca aritwengera. Icatumye Sara twenga nuko yumva yuko ashaje atoba kishobora kubyara. Imana ibaza Aburahamu iti, niki gituma Sara twenga? Mbega wiyumvira ko ari kinanira Imana? Uzoraba yuko ijambo ryanje ridashika nk'uko ndari kubwiye. Aburahamu na Sara baratangaye kubona Imana iza ikavugana nabo muri ubwo buryo. Muri iki gihe Imana ivugana natwe mu buryo bwinshi, ariko cyane cyane ivuganira natwe mu ijambo ryayo ariyo Bibiliya. Mu gihe cya Aburahamu nta Bibiliya yari bwabeho, nicyo gituma Imana yazikavugana n'abantu imbona nkubone, hamwe igacisha mu bavugishwa n'Imana canke abamarayika ahandi naho ikiyizira yo nyina ubwayo. Asanga ufise Bibiliya ni ikintu gikuru cyane kuyisoma no kuyiga. Ubigenjeje gutyo ubwo nibwo buryo bwa mbere bukuru bw'ingenzi Imana ishobora kuvugana natwe muri iki gihe. No kuja mu rusengero navyo ni bikuru cyane kugira ngo dushobore kuronka imigisha no gufatanya n'abandi bizera. Turabe igicapu ca 19. Babagabo batatu rero bari biteguye gusubira inyuma bagagenda baciye Sodomu. Abantu b'i Sodomu bari babi cyane kandi Imana yari ijanywe no kurandura ico gisagara n'abakibamwe bose. Aburahamu yumvise iyo nkuru byaramubabaje gose atangura kwiganyira kubera umuhungu wa Loti yaba muri ico gisagara. Aburahamu abaza Imana ati mbega ni haba hari habagororotse 50 muri ico gisagara, mbega ugiye kugihonya? Imana nayo itoya. Aburahamu yongera kubaza Imana ati ni wasanga hari yabagororotse 45 hoho urakirandura? Imana nayo itoya. Aburahamu yakomeje kubaza kugeza naho yagetse ahantu avuga ati none gamana ni wasanga hari yabagororotse 10 gusa uraheza urandura ico gisagara? Imana nayo iti oya sindakirandura. Aburahamu yaribajije ati uko biri kose hari ndakuba hari yabagororotse 10 muri ico gisagara? Hakiri kare mu gitondo Aburahamu yaravyutse agize ngo araraba i Sodomu abona umwotsi ari gupfunduka. Aburahamu yaragize akabonge cyane kuko yarazi neza yuko Imana idashobora kubona abagororotsi bashika 10 i Sodomu. Yamara rero Imana yaributse Loti nico catumye ituma abantu babiri kugira ngo bagende gukura yo Loti ngo bamurokore. Abo bagabo baciye babwira Loti bati ntihagire uwuhindukira ngo arabe inyuma, ariko mukaroti arahindukira araba igisagara kiruko kirasha kandi murako kanya nyene kubwo kutumvira aca hinduka inkingi y'umunyu. Mugenzi wanje Imana iratuburira kugira ngo ntitube mu byaha. Loti n'urugo rwiwe bashimye kuba muri ico gisagara kubera uburyo babona abantu babaho mu gisagara. Kenshi na kenshi bimwe muri byo binezereza byo mu gisagara ntibishobora kudufasha gushika ku Mana, ahubwo bitwigiza kure. Imana ntishobora kwemera yuko icaha cinjira mu ijuru, nico gituma batumvira bakagendera mu byaha bazoshirira mu kiyaga cha kumuriro. Mugenzi wanje wumva ho hantu ari hugomba kuzoba imyaka n'imyaka. Turabe igicapu cha 20. Igihe kirashika Sara abyara umwana w'umuhungu, haba umunezero mwinshi cyane mu rugo rugo. Bamwita Isaka. Uwo mwana arakura yicisha bugufi yubaha Imana. Imana ibwira Aburahamu umunsi umwe ati fata uwo muhungu wawe Isaka ukunda cyane hanyuma mugende ku musozi witwa Moriya. Kuri uwo musozi nyene ngomba yuko ariho uzotangira Isaka kukimazi ushikaniye je uhoraho. Avyuka kare mu gitondo aringaniza inkwi azishira ku ndogoba afata n'abakozi biwe babiri bafata urugendo ruji Moriya. Bariko barashika ha hantu Imana yamubariye, Aburahamu abwira abakozi biwe ngo basigarane n'indogoba. Nuko rero Aburahamu afata umuriro n'imbugita, Isaka nawe agenda yikoreye inkwi. Isaka abazase bariko baraduga ati dawe ndabona ko dufise inkwi n'umuriro n'imbugita, none kimazi cyo gushikanira uhoraho kiri hehe? Aburahamu yishura umuhungu wiwe ati mwananje Imana iracibonera. Bageze kuri uwo musozi Aburahamu yubaka igicaniro agishira ko zankwi, afata umuhungu wiwe Isaka aramuboha amushira ku gicaniro maze asokoro y'imbugita kugira ngo amuzibure. Umumarayika ava mu ijuru asemerera n'ijwi rirenga ati Aburahamu, Aburahamu, ntiwica umuhungu wawe kuko ubu bimaze kumenyekana yuko wubaho uhoraho. Icyo gihe nyene Aburahamu ahindukiye aza abona intama yafashwe mu gisaka, nuko acaragenda arayizitura ayishyira ku gicaniro ayitanga ku kimazi mu gishingo cy'umuhungu wiwe Isaka. Ibyo biheze acafata umuhungu wiwe basubira muhira. wiyumvira yuko icatumye Imana ibwira Aburahamu ngo atange umwana wiwe ku kimazi ko ari iki. Nivyo kuri Imana yagomba kuraba yuko Aburahamu amwumvira mbere kugeza no kutanga umwana wiwe akunda cyane. Ndiko ndibaza ingene twebwe twoshobora kumvira Imana kugeza aho twokora nk'icyo Aburahamu yari yiteguye gukora. Aburahamu yari yizeye Uhoraho n'umutima wiwe wose kugeza aho amwumvira akaba yiteguye gukora icyo amubwira cyose. Mbega turakunda Imana rwose kugeza naho twoshobora gukora nk'ibyo Aburahamu yari yiteguye gukora. Nuko rero turaba igicapo cya 21. Isaka amaze gukura, Aburahamu yarabyitegereje asanga yuko hageze kwa muronderera umugeni. Ntiyagombye yuko akura umugeni mu Banyakanani kuko abo bantu ntibasenga Imana Uhoraho. Aca hamagara umwe mu banyarugo biwe aramubwira ati, ndahira yuko utazoronderera umugeni Isaka mu Banyakanani kazi, ariko kuzogenda mu biwacu akaba ariho urondera umugeni wiwe. Nuko uwo mukozi arondera ingamiya 10 araheza ziremeka ibintu by'igiciro kinini acarafata urugendo. Haciye igihe yarashitse muri cya gihugu Aburahamu yavamwo, ariko yatangwe kwibaza ukuntu yashobora kuronka uwo mugeni. Nuko arapfukama arasenga ati, Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze ngo umfashe kuronka umugeni aberanye na Isaka. Hatubundi ngaha kuri iri riba kandi hahava haza abigeme kuvoma, uwo nza kubarira nti ndakwinginze umpa amazi yo kunywa. Niyavuga ati, ngaya niwakira unywe, akongera agahano kungamia mfise, nizigira yuko uwo yoba uwo watoranije ngo abe umugeni wa Isaka. Ataraheza gusenga, umwigeme yitwa Rebeka acaraza kwiriba. Aramubwira ati, akira nunywe, ati kandi ndagiye no kuvomera n'ingamiya nazo kugira ngo zishobore kunywa. Nuko rero wa mukozi wa Aburahamu acaramenya yuko Imana yishuye isengesho ryiwe, acajana na Rebeka ashikana ingemu yarazanye, maze Rebeka yemera yuko bajana ngo abe umugeni wa Isaka. Mugenzi wanje, nagomba kukumenyesha yuko ari ikintu gikuru cyane yuko umenya yuko uwo watoranije ngo abe uwo mwubakanye ari ukugomba kw'Imana. Asangwa utarubaka urwawe, ukwiye kumenya neza yuko umaze gusaba Imana ikaba ariyo izoguhitiramwo uwo muzokubakana. Kenshi na kenshi abantu baragira amakosa mu kwabirana n'abantu biyumviriye batari mu kugomba kw'Imana. Ijambo ry'Imana riboneka muri Amosi igice cya 3:3 rivuga ngo, mbega babiri bojana bataraganye. Ubu naho turabe igicapu cya 22. Tumaze igihe twiga ibintu bitari bike, none muri uyu mwanya reka duhagarike iyi mashini tubanze twiyumvire ku byo twamaze igihe twiga, hanyuma rero turaheza twongere twumvirize. Hari abantu ba kera bitwa abavugishwa n'Imana, nibo bama babwira abantu ibyerekeye by'ijambo ry'Imana. Igihe kimwe babariye abantu ko Imana izorungika umukiza ariwe yitwa Mesiya. Bavuze yuko azovyagwa n'inkumi kandi yuko azoba ari umwuzukuruza wa Dawidi. Bavugishijwe n'Imana yuko azovukira mu gisagara cy'i Betelehemu. Mugenzi wanje, mbega waruzi yuko ibyo ariko byagenze igihe inkumi yitwa Mariya yabyaye uwo mwana hanyuma kitwa Yesu. Mariya yari umwuzukuruza wa Dawidi kandi niwe yabyaye Yesu. Yesu rero yari ameze nk'abandi bana, ariko kandi yari Imana. Yesu amaze gukura yakoze ibitangaza byinshi cyane kandi yigishije abantu ijambo ry'Imana. Kandi uwo Yesu nyene niwe yari yarasezeranijwe yuko azokiza abantu akabakura mu maboko y'icyaha n'urupfu. Yesu Kristo yaramanitswe ku musaraba yikorera igihano cy'ibyaha byacu. Hinge turabe igicapo cya 23. Imana yari yarasezeranye yuko ikindi gihe izorungikira Abisirayeli umukiza ariwe Mesiya. Abantu bararindiriye, bararindira, bamara igihe kirekire barindiriye kugeza uwundi munsi umwami Yesu ashitse mu isi aravuka. Ariko igihe yashika mu isi, Abisirayeli batari bake nabo nyine ntibamwizeye, kandi ariwe yari akwiye gukiza abantu ibyaha byabo. Biyumvira yuko akwiye kuza ari umwami afise ubushobozi buhambaye n'abasoda benshi bakomeye kugira ngo abakure mu maboko y'abansi babo. Mbega muribuka igihe Isaka yabaza se wiwe aho intamiri yo gushikanira kw'Imana ikimazi. Aburahamu yishuye iki? Aburahamu yavuze atuhoraho wewe aracibonera. Turamaze kumenya neza yuko Aburahamu atari akwiye kwica umwana wiwe kw'ikimazi, ariko Imana ko ariyo yacirondera ikimazi. Igihe Yesu yari ngaha ku isi, hari umwe mu bavugishwa n'Imana yitwa Yohana, niwe yerekanye Yesu abwira abantu ati, "Nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuri icyaha cy'abari mu isi." Mwene data, nagomba kukubwira yuko Yesu Kristo yategerezwa kuja ku musaraba agapfa kubw'ibyaha byacu kugira ngo atubere ikimazi. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko abantu bose bakoze ibyaha, kandi yuko ingero y'icyaha ari urupfu. Ubwo rupfu rero ni gutandukana n'Imana ibihe bidashira. Nta buryo twebwe dufise bwo kuriha igihano cy'ibyaha byacu, ariko Imana iradukunda, yaturondereye uburyo bw'ingene tutohanwa kubera ibyo byaha. Icyo nicyo cyatumye iturungikira umwami Yesu kugira ngo atubere ikimazi cy'ibyaha. Nuko turabe igicapu cya 24. Yesu amaze gupfa, abagenzi biwe bace bafata ikiziga ciwe baragihamba. Ariko ku munsi ugira gatatu, Yesu yarazutse ava mu bapfuye. Yesu Kristo ni umwana w'Imana, kandi urupfu ntirushobora kumugumya. Yesu amaze kuzuka, yaciye yiyereka abigishwa biwe, nabo baratangara kuko ntibari bizeye yuko bo yoshobora kuzuka ngo ave mu bapfuye. Umwe mu bigishwa biwe yitwa Toma ntiyizeye namba yuko Yesu yazutse ngo ave mu bapfuye. Yavuze yuko ibyo kuzuka kwa Yesu adashobora kubyemera kugeza ashize intoke ziwe mu nkovu z'ibiganza bya Yesu no mu rubavu rwiwe. Ariko igihe Yesu yaza, hanyuma Yesu akamwereka izo nkovu, Toma yaciye yizera. Yesu aramubwira ati, "Wijejwe n'uko mbonye, hahirwa abatarinze kubona yamara bakizera." Bagenzi banje, muri iki gihe ntidushobora kubona Yesu n'amaso yacu y'umubiri, ariko turashobora kumubona n'amaso y'umutima. Bisaba yuko tugira ukwizera kwinshi mu kwemera umuntu tutazi cyangwa tutigeze tubona. None siko biri? Mugenzi wanje, no gusaba yuko wokwemera ukizera yuko Yesu Kristo yazanywe mu isi no kutubera ikimazi cy'ibyaha.